mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda no muri studio 18 muri kumwe na Jodiane na Hazwe ndongoye ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya.
Kubigeme na cyane cyane inda z'ishusho batwara bakiri ku mashuri zigatuma bahagarika amashuri ya twabonye ko hariho n'abaheba amashuri bakaza kwisumamo mu bindi bihugu na cyane cyane mu ntara zihanura ibibi na Tanzania.
Uyu ni madama Ihorihoze Janine n'umuyobozi mukuru w'amashuri nshingiro n'amashuri y'inyuma y'amashuri nshingiro mu bushikiranganje bw'indero mu Burundi agaruka kumvo nyamukuru ziko zituma abana baheba amashuri ku bwinshi ibice 9 hafi 10 kwijana by'abari bayandikishije muri uno mwaka baramaze guheba. Turabigaruka kwandi hato mube hafi y'amaradio yanyu. Ako nubanza nkababwira muri make ku biro by'indege za Leta Zumwe za Amerika muri Somalia mu mpera zindwi iheze byasambuye ikambi yo mwibanga ya Al-Shabaab hafi y'umurwa mukuru wa Mogadishu hasiga ubuzima abarwanyi 52 harimwo intwazangabo 10 nk'uko abategetsi ba Somalia hamwe n'igendereza babivuga. Icegera ca buramatari w'intara ya Lower Shabelle Haji Abdel yavuze ko ibitero by'urutavana ko vyagabwe ku ikambi ya Al-Shabaab iri mu misozi hafi ya Jendelts abarwanyi ba Al-Shabaab bahera imyemenyerezo abarwanyi bashasha kandi niho bava bagiye kugaba ibitero ku basirikare ba leta n'inteko z'umwe bwa Afrika. Igisirikare cha Amerika ku mugabane wa Afrika kiremeza ko atamunyagihugu yahasize ubuzima canke ngo hakomereke. Leta z'umwe za Amerika zimaze kugaba ibitero bigera kuri 40 muri Somalia uno mwaka vyahitanye hafi abarwanyi 300 ba Al-Shabaab. Igihugu cha Nigeria gitewe impungenge n'ibikorwa by'ishirahamwe mpuzamakungu rihari na gateka kazi na muntu Amnesty International vyo vyashikirije ejo kuwa mbere n'umuvugizi wa perezida Muhammadu Buhari. Ivyo yabivuze kandi nyuma y'iminsi leta ihagaritse igihe gito ibikorwa by'ikigega mpuzamakungu cita kubana UNICEF cagirizwa guha imyimenyerezo abasumira urusaku muhari w'iterabwoba wa Boko Haram. Igisirikare cha Nigeria kuva muri kahise camye cidogera amashirahamwe mpuzamakungu akora muri ico gihugu mu kuvuga ko ayo mashirahamwe acagiriza guhungabanya agateka kazi na muntu no gukora ibyaha byo mu ntambara mu rugamba kirimwo na Boko Haram. Ku munsi wa gatanu igisirikare carabujije UNICEF gukorera mu gihugu kuko ngo iryo shirahamwe rifasha abasumye urusaku bashigikiye Boko Haram. Aya makuru ijwi rya Amerika riyakesha itorokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi mukanyumva muri mu Rwanda kuri FM 104.3 mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 45 metero 31 na metero 41 ku mugoroba ni kuri metero 19 na 22 turi kandi no kuri internet kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com Facebook ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze. Igisirikare cy'u Rwanda cyatangaje ko cishe abarwanyi 3 mu bagavye igitero cyo ku munsi wa 6 muri sector ya Kitabi abandi bahungira mu Burundi kandi ko abanyagihugu bari barabuzwe irengero babonetse mu itangazo ryashikijwe n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda Lieutenant Colonel Innocent Munyengango ejo kuwa mbere ku rugaga rwa internet w'igisirikare cy'u Rwanda yavuga ko abasirikare b'u Rwanda bafashe ivyo abarwanyi bari bivye abanyagihugu ari ko vyinshi ngo vyari vyasambuwe. Babiri mu banyagihugu bakomeretse muri ico gitero co kwa 6 baritavye Imana. Igisirikare kikamenyesha kandi ko ibarabara ico gitero cabereyemwo uburihita kandi ricungerewe. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi naho ya Kongo mu gihe haburi iminsi itanu ngo amatora abe abarwanya ubutegetsi bashobora kutazokwemera ivyo biyavamo nibatatsinda abashigikiye Emmanuel Shadari bo bahamya ko insinzi ari yabo ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu Claude Ganza munyamagana
Umukandida wabibumbiye muri Lamuka Martin Fayulu Madidi yatangaje imirongo migari 8 igizwe n'ingamba 30 avuga ko zizamuhesha guhindura imibereho y'abaturage mu gihe bamuhesha amajwi amugeza ku butegetsi ajyanishije ingamba n'amahame remezo y'ibyo sosiyete nye Kongo zirikana mu mateka y'igihugu kubureza avuga ko azashyiraho gahunda yo kuvugurura inzego z'uburezi mu gihugu hose ahereye mu mashuri y'incuke abanza n'ayisumbuye ku itariki 26 z'ukwezi kwa gatanu mwaka utaha kuva mu kwezi kwa cyenda uburezi bukabitegeko ku mwana wese kugeza ku myaka 14 kandi 30% by'ingengo y'imari y'igihugu igaharirwa uburezi uhereye mu ngengo y'imari y'umwaka wa 2019-2020 abihuza n'isabukuru y'imyaka 113 yitangizwa ry'uburezi muri Kongo mu gihe 1996 mu guhanga imirimo avuga ko azashyiraho agace k'inganda muri buri komine mu murwa mukuru Kinshasa no mu zindi ntara imirimo yose iboneka mu gace gahabwa mbere na mbere abagatuyemo kandi abanyekongo akaba aribo bashyirwa imbere mu itangwa ry'imirimo mu nzego zose Martin Fayulu Madidi avuga kandi ko azashinga urukiko gacaca rw'umuryango n'ituza aho utuye ruzaba rushinzwe gukemura amakimbirane mu miryango y'abashingiye kwishyingiranwa ubutane imibanire mu baturanyi impaka z'amasano n'izishingiye ku nshingano mu muryango kimwe n'izirebana n'amarozi Uru rukiko kandi ni narwo ruzafasha mu gukemura ibibazo by'umutekano mu cyuturuka ku bujura ububandi kwiyandarika n'ibindi byabangamira abaturanyi bigakorwa hagamijwe guha agaciro umuryango no kubanisha abanyekongo mu bindi avuga ko azakora mu mizo ya mbere harimo gutunganya imiturire n'imyubakire y'umurwa mukuru n'indi mijyi minini mu gihugu bikajyana no kubungabunga ibidukikije no gusigasira urusobe rw'ibinyabuzima mu mbwirwaruhamaho yiyamamaza avuga ko ibindi bindi ateganya azabigeraho ari uko abaturage bamuhaye amajwi azashyira iherezo ku ngoma ya Kabila
Le régime Kabila c'est un l'insécurité
cy'ambere ubutegetsi bwa Kabila ni umutekano muke utagira ubutegetsi bugendera ku mategeko nta tegeko na rimwe ryubahirizwa manda y'imyaka 5 igenderwaho itegeko nshinga ryibatirwa hasi ubu butegetsi dushaka kuvanaho bwaciye agahigo kandi bwamunzwe na ruswa ibyo bituma abaturage ba Kongo batindahara ntibabasha kwivuza Fayulu avuga kandi ko azashyiraho gahunda yo kurandira indwara cyane cyane zifata abakene zititabwaho mu gihe umunsi w'amatora nyirizina wegereje komisiyo y'amatora ikomeje gushimangira ko amatora azaba nta kabuza Senivuga ko perezida wayo Corneille Nangari mu nzira ava muri Afurika y'Epfo kuzana amafishi azandikwa amajwi y'ibyavuye mu matora azaba ku cyumweru tariki 26 z'uku kwezi na amatora ashobora kuzakurikirwa n'imvururu uko byaba kose mu gihe umukandida watanzwe na perezida Kabila yakwigukana insinzi nyuma y'uko umukandida Felix Tshisekedi w'ishyaka UDPS ahamagariye abayoboke be kutazava ku biro by'itora kugeza abahamya babo bamaze kubatangariza ibyayavuyemo mu mugoroba wo kuri uyu wa mbere ubwo yiyamamazaga i Matadi muri Congo Central yahamagariye abayoboke be kutazemera ibyavuye mu matora mu gihe atayatsinda mu magambo yavuze ati tariki 26 nibatangaza ko watoreye gukorera Kabila mu ngata ariwe watsinze ntimuzabyemere ni mu gihe nyamara uruhande rushyigikiwe na perezida Kabila narwo ruvuga ko rwizeye insinzi bidasubirwaho ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere Olive Lembe Kabila umugore wa perezida Joseph Kabila yavuze ko inzozi z'abarwanya ubutegetsi zo kubwigarurira ziri kure yo kuba impamo niba mu by'ukuri bibwira ko bazatsinda nimero 13 barishuka nemera ntashidikanya ko Shadari ari buzatsinda kandi niko biri mu bakandida 21 bahatanira intebe y'umukuru w'igihugu Emmanuel Ramazani Shadari niwe wenyine umaze kuzenguruka hafi intara zose z'igihugu yiyamamaza mu gihe buri minsi 3 gusa ngo kwiyamamaza bihagarare indi ngingo imuhesha amahirwe yo kuba yakwegukana insinzi Felix Tshisekedi na Martin Fayulu nabo bari mu bagerageje kugera mu bice bitandukanye mu gihe hari abandi batigeze baniyamamaza nyamara amatora azaba mu minsi 5 uyibaza uhereye none Claude Ganza munyamagana mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika
Arakeneye Claude Ganza munyamagana mu Burundi naho ubushikiranganje bw'idero bwatanguje isekeza ryo kurwanya uguheba amashure no gutwara inda kubigeme bakiri ku ntebe y'ishure kimwe mu bigiye gukorwa hagiye gushigwaho ku mashure abarezi bazoja mu kibanza c'abavyeyi kugira ngo bumvirize ingorane z'abana ku mashure bongere babaganirize mu vyumva mu nkuru tubaza mugenzi wacu mu Kirundo Jean Bosco Ndarurinze
Nkuko bishikirizwa na Ihorihoze Janine umuyobozi mukuru w'amashure shingiro n'amashure y'inyuma y'amashure shingiro mu bushiranganje bw'indero ku banyeshuri miliyoni 2 ibihumbi amajana 8 na 83 n'amajana 6 na 71 biyandikishije mu mwaka w'ishuri uheze abagera ku bihumbi amajana 2 na 80 n'amajana 65 barahevye mu gihugu cyose. Ni ukuvuga ko abaharugwa ku bice 9 n'uduce 73 kwijana bahevye. Umupfasoni Ihorihoze aravuga bimwe mu bituma baheba amashuri.
Haribonekeza ubukene mu miryango, muga tukavuga tuti iyo simva yotuma abana baheba, kuko ubwo rwaruka nyine rubandanije amashuri nirwo ruzoteza imbere iyo miryango ndetse n'igihugu cyacu. Hari kubigeme na cyane cyane inda z'ishushu batwara bakiri ku mashuri zigatuma bahagarika amashure ya twabonye ko hariho nabaheba amashure bakaza kwisumamo mu bindi bihugu na cyane cyane mu ntara zihano rubibi na Tanzania, aho duhamagarira abavyeyi guhimiriza ugaruka gushika ku ntumbero biha.
Kubera igisekeza ryo kugwanya guheba amashure no gutwara inda ku banyeshure ryahereye mu ntara ya Kirundo, umuyobozi mukuru w'amashure shingiro n'inyuma yayo avuga ko iyo ntara yaje kwisonga mu mwaka uheze mu kugira ibiharuro by'abana bahebye amashure. Daniel Macumi, umuhanuzi mukuru w'abura matari w'intara ya Kirundo, avuga ko ibiharuro byabonetse mu myaka 3 iheze bitari byoroshye.
Nko mu mwaka w'2015 shiri 2016 bararenga ibihumbi 16, umwaka w'2016 ushira ibihumbi 2017 bararenga ibihumbi 2000. Uyu mwaka uheze naho nyine byari byoroshye, abaheze amashure bose bapanganije abahungu n'abakobwa bararenga ibihumbi 2001.
Ku banyeshuri babigeme baheba kubera batwaye inda, Gerard Ngabonziza umukenguza amateka yatoye mu ntara ya Kirundo abona ko umwanya bamara imuhira bonse ari munini, kubwiwe igiti gishobora gusubira kubakora mu jisho.
Ku kijyanye umwe mwavuga imyaka uwo mukobwa byashyikiye atwariyona ndetse nibaza yuko byoca ku myaka 2, kubera iki gufata umwanya muto umwaka urakwiye kuko ugiye imyaka 2 aduba yacukije yasubiyeyo n'ukuri ni risike, kuko imyaka 2 umwana w'umukobwa ari muhira ari karosa wa wundi yamurondera n'undi yamurondera azibaye maze kumufatiraho ubone wundi n'amashuri barabyiruka.
Uyu murezi avuga ko itegeko rikingira umwigeme ari ku ishuri ryojeho vuba kandi rigakurikizwa.
Hagumye hasabwa yuko hoba itegeko rifata umunyeshure muri fondamentale y'amashuri shingiro n'ishuri y'inyuma y'ishuri shingiro nk'umwana naho imyaka yoba arenze imyaka 18. Basaba rero yuko iryo tegeko nimba ritarabaho kuryobaho rigiyeho naho rigakurikizwa, icyo gihe ntaza gufatwa umwarimu wenyine na wa mudandaza na wa wundi akora ikindi kintu nawe ntaza kumufata cyo kimwe na wa mwigisha.
Hagiye gutorwa vuba ku mashuri abarezi babiri bazokora igikorwa nk'ica ababyeyi ku ishure nk'uko bishikirizwa n'umuyobozi mukuru w'amashuri shingiro na inyuma yayo.
Tuvuze umutante ekore twomugereranya na senge w'umuntu mu muryango murati kuva na kera ko umwana w'umwigeme yahanurwa cyane na inasenge kandi akumva ko amwizeye ashobora kumuhanuza ibimugoye, nawe ni umusenga akumva ko ategereza kuba hafi y'umwana. Ni muri ya ntumbero rero yo gushimangira ya ndero yo haziye ntiherere mu miryango gusa ariko ibandanye no ku ishuri.
Isekeza ryo kugwanya ihiba ry'amashuri no gutwara inda ku banyeshuri rigiye kubandaniriza muri ino ndwi mu zindi ntara zose zigize Uburundi. Muri iyo minsi hazoba guhanahana ivyiyumviro hagati y'abegwa bose n'ikibazo cy'indero kugira bashobore gushika kwihangira. Mu Kirundo mu buraruko bw'Uburundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Jean Bosco Ndarurinze nawe nyene arakinuye umwanya n'uwikiyago c'abanyedini umunsi mukuru ukunze guhimbazwa ku mashure igihe himirije Noweli. Amasengero rukirisu nka Ekleziya Katolika atawe intumbero imwe n'abavyeyi hamwe n'abayobozi b'amashure mu masengero, bavuga ko atahuriye na Noheli kandi ko ugabanura ukwemera mu bana bawugirirwamwo mu gihe abandi nabo bavuga ko bariko barongereza uko kwemera kwabo. Reka mugenzi wacu Bujumbura Diane Ndonse tumuhika aze yakira batumire hama baduge kiyago.
Edouard Ndikumasabo murongoye ishiramwe ry'abavyeyi barereye mu mashure yo mu Burundi, mukaba muri n'umunyamabanga mu biro shingwa bikorwa muri Afrika, turabaramukije.
Mwaramutse neza.
Patiri Aristide Ngabuheze umunyamabanga mu biro bikuru by'Episkopi Katolika biraba Indero mu Burundi namwebwe turabaramukije
ndabaramukije na shewe ndaramukije n'abatumire n'abatwumviriza bose
Ego turi kumwe kandi n'umupfasoni Christine Nuni umuyobozi w'ishure shingiro ry'amashure y'intango hamwe n'amashure y'abimenyereza ku ishure Le Cherubin ryo mu gisagara ca Bujumbura namwebwe turabaramukije
ndabaramukije na jewe
turaramukije namwebwe mwese mutwumviriza ku ishure rya Amerika aho tuza kuvuga kubijanye n'umunsi ukunze guhimbazwa mu mashure witwa Père Noël Ego patiri Aristide Ngabuheze mutubwira mukaducira kumayange mu majambo make aho uwo munsi mukuru uwo barazananye inkomoko yawo
uwo munsi mukuru menshi bakunda kuvuga ngo ni Papa Noel canke Père Noël mu vyo nagerageje kurondera nivyo nsanzwe nzi cane cane twobivuga mu bihe vy'ubu kuko no munsi mukuru novuga yuko ukunganirijwe mu ibintu byinshi byavuye kure mu mico myinshi imico cane cane mu bihugu by'Iburaya ibihugu bya Aziya bigashika no muri za Amerika mbere bavuga yuko byo babikomoka mu kinjana cya kane kuduga gushika n'uyu munsi ariko uko bimeze uyu munsi ku byo nashoboye kurondera kandi naronse bavuga yuko le Père Noël cyangwa Papa Noël uko tubuhimbaza iki gihe ufatiye ku bintu bitatu nukuvuga l'americanisation nukuvuga kwa umunsi mukuru wahavuye ufata cyane icicaro gihambaye muri Amerika nukuvuga rero wagarutse mu bihugu by'Iburaya n'ahandi bije bizananye muri Amerika l'uniformisation nukuvuga kwa abantu bose bagerageza kuraba nyene ngo uhimbaza kumwe ku isi yose ariko uravye mu ntango nyene byari bimeze usanga ibihugu byaje bizana namwo batabihimbaza kumwe la déchristianisation no kuvuga yuko numunsi mukuru abawutanguye ataho bihuriye cyane nibijanye n'ubukristo no kuvuga rero numunsi mukuru ahaniniya ufatiye ku bintu bijanye nivyo no kwigena mu 12 mu bihugu bikanye by'Iburaya ibintu bifatiye ku bintu ngo byo gutanga amakado kubana ariko kandi bikaba binafatiye cyane cyane uyu munsi ku bintu bijanye n'urudandazwa
yego reka twumvize madame Christine umwe mu barongoye amashure asanzwe uhimbaza numvise hari byinshi patire yaje kutubwira ahanini mwebwe mufatira kuki kugira ngo muhimbaze uwo munsi mukuru ku mashure
kugira duhimbaze uwo munsi mukuru ku mashure tubigirira abana batoyi b'imyaka 3 gushika ku myaka 5 kuva muri premier maternelle deuxième maternelle troisième maternelle aba bana rero baba basanzwe bagira baje mu buruhuko bajya n'abana baryoherwa iyo bagiranye umunsi mukuru na bagenzi babo abavyeyi baraduterera utuntu dutoyi tukabatekerera udukado bakabona ko bafunze umwaka kubera abari gihe cha Noel bagira vacances Noel irimo kugera twebwe ishure rero barifise icifuzo c'ukwifuriza Noel nziza abo bana mu kubaha agakado hanyuma no kugira basangirire hamwe agafanta bakicara bagasangira bagatwenga bararyoherwa cyane iyo bicaranye bagasangira
bisigura yuko ahubwo ufitanye isano n'ubukirisu nubwo
twebwe ego ni muri iyo ntumbero yuko Noel yimirije Noel rero akaba ari umunsi mukuru w'ibibondo hama twebwe rero turabarezi ntituba turonka umwanya wo kubiwifuriza iyo bari mu miryango iwabo dutaha rero dusezeranye tubagiriye umunsi mukuru ku ishuri basangiye agafanta bavuze ati Père Noël yaje no kuvuga ko ni umunsi mukuru wa Noël iwa aho ku ishuri rero
ego hatumbe umushinga ntahe Edouard Ndikumasabo namwe mwaserukiye abavyeyi hano mbega uwo munsi mukuru mwebwe nk'abavyeyi muwakira gute mu bijanye n'indero y'abana banyu muri ko murarondera ngaho ku mashuri
ntibiva ku mashuri gusa birava no kubavyeyi hari imvo zitatu zituma abana bagira umunsi mukuru hariho ababwira kwera ubukristo barimwo kwera abavyeyi barabakristo bonyene bakibuka Noeli bakibuka yuko Yesu Kristo yavutse kuri iyo tariki ya Noeli nyene ariwe Noeli ari ryo zina ryiwe haima wakanezi wanukumva ngena umuna abubo kiliso kufaki umuana mutoi ingeni umuana korani yokorani ingeso nziiza ingeso zugi kiliso ingeso zifisaka maro ukawa vijeyi na ubana nyene mumyaka yao yegui mbele kilisha kabiri na waandi bali muyandi madini na wanyine baragiri mosi wa noeli kubera pere noeli bacha bayi hindura mwo urukundo rwabo ngenda bobonana ngenda bohura kwinezereza ababyeyi bakanezerwa kandi nabana bakanezerwa kubona ku uwo munsi bahuriye ko bose rero ikiri cya gatatu nababyeyi nabo nyene baba barongeye akanya kubona abana ingene bamaze kumenya ubwenge ingene bamaze guca ubwenge ingene bamaze kumva ibintu n'ibindi
ego patiri Aristide baravuze yuko bifasha mu bukirisu mu kwemera kw'abana mwebwe nka patiri birongererezo kwemera abo bana
ivyo sinocurubanza ngo umenye ko byongereza kwemera nuko bitongereza kwemera ariko ikibazo gusa kigoye ningene mu guhimbaza Papa Noel bagaruka bagasigura akana Yesu ingene babihuza n'ivyo ntategera neza ubundi kubijanye n'ivyo uyo waserukira abavyeyi yavuze ati birahuza abana birahuza abavyeyi bakaja hamwe uwo n'umugenzo mwiza kandi n'umugenzo w'Kristo mugabo ico nibaza ko kigoye cyane gusigurira abana kubijanye n'ukwemera cyane cyane duha umunsi mukuru wa Noel ijambo wa data yigize umuntu Yesu Kristo ni ingene baheza bagasigura ingene akana Yesu kuba kahindutse Papa Noel aho niho rero washaka kibazo cy'ukwemera gica kiza gikomeye kuko no mu bihugu babitanguye iyo za Amerika za Buraya nabo nyene abasanzwe bemera Yesu Kristo na Noheli nabo nyene baragira ikibazo cy'ingene basigurira abana ko Papa Noel yo babaho kuko ikibazo cya mbere ku mwana nuko ica umuhaye ukamwereka ukamubwira ko Papa Noel yamuhaye kado akora avuga ati none Papa Noel arabaho ku bana batari bake aravuga bati arabaho ko abavyeyi babitubwiye kwabaho mugabo ubundi ntabaho amaze gukuruka mubwira ko uwo muntu wakoze umubwira kwabaho atabaho bwari uburyo kugira ngo bahuze arashobora kugira ikibazo ahubwo cy'ukwemera kumenya ingene uwo Papa Noel wamwigishije agaruka akaba Yesu Kristo canke uwo Yesu Kristo twigisha ingene ahinduka akaba Papa Noel aho rero niho kumbure naje no babaza ingene babihuza ingene bahuza Yesu Kristo na Papa Noel kugira ngo byukuri basigurire Noel abo bana
ngira bavyumvise ka badasigurire
twebwe rero ngene tubifata urya muntu atanga makado twita Père Noel no muntu nyene aza gutanga makado ariko tuba twubatse icibutso caho Yesu Kristo yavukiye tugashiramwo babungere nkakurya musanzwe mubona ingene twubaka creche ahari ho hose hanyuma rero uwo muntu aza kuza azazanye udukado sino camvuga ko ari Yesu Kristo oya n'umuntu aza guha udukado abana abibutsa ku uwo munsi mukuru wegereje hama tugaca tubaha umunsi mukuru hanyuma bakaca batahi wabo bavuga ko Père Noël yabahaye ariko nta nahamwe turavuga ko uyo muntu tumwita Yesu Kristo
yego cyane umwana yemera ico umuvyeyi yamweretse
yego cyane nguko uko na pate yabivuga nyene ni byukuri abana ntibabazi neza Papa Noël icarico mugabo abavyeyi abigisha n'abavyeyi mbere kuva muhira agenda mubwira Papa Noël kugira ngo amenye ko habaye Yesu Kristo habaye umuvyeyi mu byukuri n'ikibanza cy'umuvyeyi ni naco gituma kugira ngo bemeze neza yuko hari ikintu gikuru cyabaremye yuko abantu bafite aho bavuye Imana ariyo yabaremye hanyuma rero ibindi nabyo biva nk'uko Patrick yabivuze mu byukuri bivange na abavyeyi nabo nyine bemera nge n'abashobora kubivuga neza bavyigisha umwana kugira umwana azokure neza akura n'ingeso nziza akura na karorero k'abavyeyi yabonye ati n'abavyeyi barakunda Papa Noel
ego patiri mwebwe mu munyamabanga mu biro bijejwe inyigisho muri Ekleziya Katolika kandi hari n'amashure muri ayo murongoye akukira
ikiriziya katolika asanzwe nayo ahora gira umunsi abanyeshure namwe bwira afite ikibanza muri ikiriziya katolika muvuga gute yuko dahuye n'ubukirisu kandi kuri amashure nyanyu basanzwe babugira bawuhimbaza
kuvyonzi amashure uhimbaza niyengo abarongoye amashure baba barafashe bafatanije n'inzego z'abavyeyi ariko ntabwo ubwa mbere hoho bijanye na Papa Noheli twebwe muri kiriziya katolika twoba tuvyemera na gatoya
aho
kandi nta nitegeko rihari ry'uko babihimbaza ivyo tubasaba guhimbaza no gutegura neza umunsi mukuru wa Noheli hakoreshejwe ibimenyetso vyerekana ivuka rya Yesu Kristo ivyo navyo ni vya bidi aheje kutubwira uwo muyobozi w'ishure ni ryasenga ni kakana Yesu ni baba marayika ni za nka zari mwisenga ni bwa bwato ni ya nyenyeri ibimenyetso ru Kristo ni vyerekana by'ukuri ko ari umunsi mukuru wa Noheli hambavu rero y'iryo senga ko tuvuga ngo Papa Noheli nawe ashaza hambavu kuko naco gica kiza ari kigabo cy'ubwanwa nkuko nashoboye kubikura ibimenyetso cy'ibyanwa cyambaye ibintu bitukura n'ibindi
hose nuko abameze
kigabo twebwe mu bijanye n'ubukristo bijanye no guhimbaza umunsi mukuru wa Noheli nta kibanza giheza kukigire hambavu y'isenga murumva rero yuko ababikora barafatanya ibintu bibiri umunsi mukuru wa Noheli bwite bakerekana ibimenyetso biwugize ivyo meje kudondagura bagaca bazana n'iki kintu cha Papa Noheli nababwiye iyo caje kiva ari ivyo bita syncretisme no kuvuga imirange y'ibintu byinshi byavuye mu migenzo n'ibihugu byinshi bagava bashika kuri iki kintu bita amazina dasa bivage nahuri ivyo rero novuga yuko nivyo bakuye mu mahanga birumvikana abantu baratembera bamaze gutembera bagasanga mu Faransa bavuga uku muri Amerika bavuga uku cyane cyane mu bihugu novuga ibihugu bya Amerika za Canada ibihugu by'Uburaya n'ibihugu bikeya bya Aziya nivyo cyane cyane ibi bintu bya Papa Noheli bihambaye urumva aho ni Burundi ntibirakwira hose noneho aho bahimbaza Papa Noheli mu bisanzwe muri ivyo bindi bihugu nta bimenyetso by'ubukirisu uzohasanga murumva kwino nkuko yabitubwiye uyu muyobozi w'ishure murumva ko bagerageza kubifatanya gufatanya iby'ubukirisu n'ivyo bindi bintu biba byavuye ahandi bidafatanye na gatoya n'ubukirisu kanata naho wobihera kugira ngo usigure ibya Yesu Kristo mbere bavuga yuko nk'ubu mu biharuro bihari ibi bintu vya Père Noël Papa Noël bihimbazwa no mu bihugu bitemera Imana bitemera na Yesu Kristo nko mu Bushinwa barabihimbaza cyane bagaheza ugasanga amazu yose bayasize ku bintu bagatanga makado mugayo byo byose bisigaye bifize intumbero y'urudandazwa no kugira ngo abadandaza ibyo bijyana mu bijanye na Père Noël bisohoke ubavuga yuko ico bita la marque Papa Noel no kuvuga ni societe y'ubudandaji sigaye ifise umutahe w'igihumbi n'amajana 600 y'amadolari z'amadolari ugaca urusha kure cyane abundi budandaji buhambaye nka za Coca-Cola za Volkswagen za KFC kuko muko na yandi ma societe ahambaye asigaye komakomeye asigaye nayo nyene akoresha ibya Papa Noel kugira ngo nayo nashobe kudandaza ibyayo ashobe kugira ngo yotere imbere murumva rero ubu ibintu bijanye na Papa Noel n'ibintu novuga yuko yifatiye ku rudandazwa gusumba kukwemera
reka tubashimire ku ntererano yanyu Patiri Artide Njabuheze umunyamabanga mu biro bikuru by'abepiskopi katolika bijejwe inyigisho bijejwe indero mu Burundi turabakengurukiye ku ino ntererano
na jewe ndabakengurukiye kuba mwantumiye
ego mfaso ni Christine Nuni nibutse ko muri umuyobozi w'ishure Resheruba turabakengurukiye na mwebwe
ndabakengurukiye na jewe ko mwantumiye
dushimire na mwebwe mushinga ntahe Edouard Ndikumasabo murongo ishirahamwe ry'abavyeyi barereye mu mashure ya hano mu Burundi mukaba musanzwe muri n'umunyamabanga kandi mu biro shingwa bikogwa muri Afrika turabakengurukiye na mwebwe
murakoze cyane nje ndabakengurukiye
na mwebwe mwese mariko muratwumviriza ku ijwi rya Amerika Diane Ndonse na Ndakiremesheje ndabakengurukiye
Diane ndonse na wewe tugukengurukire kandi murumva ko ijuru rya Amerika dusa nkababinjije mu mwuka wa Noel. Ibiganiro byacu byo mu ndwiza muzokumva kwa ahanini tuzoba dushimikira kuri Noel tuzohimbaza ku munsi wa kabiri. Nuko nshuti bakunze mwakoze kumviriza ikiganiro iwanyu mu ntara mwashikirije na Jean Diane na Hazu yakoze Macbiri ya Bero yegeranije amajwi hamwe na ingenieur ya du adresse advaje muhinga bw'ivyuma. Twemi rero duce tubifuriza kwandanya muranigwa mu banyu no mu vyanyu.
Be your love.